ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Ndabaramukije mwebwe mwese bakunze ikiganiro yaga kaze mu kiganiro cyacu yaga cyo kuri wa gatanu. Ikiganiro mugomba mushikirizwe na Jewe Hassan Shabani. Dutangure kino kiganiro cyacu na yavugwa ibuvira aho kugeza kuri uyu wa kane itariki zibiri ukuzi kwa cenda. Akarere k'ubuvuzi ka Uvira kamaze kwandika abarwayi ba COVID-19 107 kuko byatangajwe n'umuganga mukuru Dr. Panzunimi. Yo Dr. akavuga ko biba baje kubona abantu bose batita amabwiriza yo kwiki ikiza cya COVID-19. Kuvaho ishyirahamwe ADESE ryirukaniye abakozi bacunga ahava amazi. Amezi abiri ararangiye mu nkambi y'imbuzi ya Rusenda atamazi aharangwa. Ibyo bigatera impungenge izo mpunzi z'abarundi ziba ngaho muri iyo nkambi ya Rusenda zikoresha amazi mabi kandi ko isi yose yugarijwe n'ikiza ruhonyanganda COVID-19. Umviriza imyidogo ya bamwe muri izo mpunzi.
Twebwe impunzi z'abarundi turi mu nkambi ya Rusenda dufite impungenge nyinshi kandi turi n'ubwoba kuko amazi tunywa murazi ko yahora afite abadamu bayacungira iyo ruguru. Rero tumaze kumva ko atabazamu bakiriyo urumva naho tuyanwa tuyanwa n'ubwoba ahubwo tukavuga ati haseri cyane ababijejwe bagire mu maguru masha abo bazamu barabingenye basubiza cyane ngo babahembe kuko umuntu yakuwe mu kazi adahembwe agashahara kiwe yahora akorera umva amabi yokora cyane ibi byoshobora kuyumvira kugira ngo ashike ku ntambu ko yo kumuri aya amafaranga yiwe cyo bavyinshi cyo tumadusaba haseri sene ades ekabose abari mu mashirahamwe bo bagejwe gateka kampunzi cyangwa babona ko dukeneye amazi amazi nibwo buzima
kuri twebwe turafise impungenge kuko amazi ya Rusenda yahora cungerewe n'abazamu kugeza uwo munsi nta bazamu bagicungereye amazi ya Rusenda kandi amazi buri munsi ari karabura gitonda arabuze kigora barabuze hari n'igihe dushobora kumara iminsi ibiri tutabonye amazi twebwe rero ikintu turiko turabona ni basubizeho abantu bari bacungereye ayo mazi kuko mu nkambi ya Rusenda tunywa amazi y'uruzi turashobora kugira ingorane kubera ayo mazi nuko turasabye ko mwodubandanize ubwo bufasha ngika abantu bacunza amazi yo mu Rusenda muzo bamukoze
mu gihe COVID-19 yugarije isi yose abimukira bo mu misozi ya Fizi baba irugezi babayeho mu buzima bubi cyane ingorane no kubura ibyo kurya ndetse n'imibano aba bagasaba ababishoboye kubafasha kubaronsa imfungurwa.
Impunzi nyinshi ziba mu rugezi zone Fizi muri Kivu y'Amajyepfo ziriko zica mu buzima bugoye cyane muri ako gace ka Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ako kamo kakaba katewe n'amashyirahamwe afasha izo mpunzi ko zishobora no kwandura indwara zitandukanye nk'ishyirahamwe ry'ugwaruka rw'abaganga b'ibitungwa hamwe n'uburimyi ba Namurambwa Minembwe rirerekana ingorane za mbere izo mpunzi zifise ko ari ubukene bw'imfungurwa hamwe n'ubukene bw'imiti. Ku rundi ruhande rumwe rw'ishyirahamwe ryitwa AGLAPD rivuga ko kuva mu 2019 kugeza ubu izo mpunzi zitarigera zironka agafashanyo kavuye ku mashyirahamwe asanzwe afasha abantu canke ku butegetsi bwa Kongo. Izo mpunzi zikaba zihamagarira amashyirahamwe asanzwe afasha imbabare n'umuntu wese abishaka kuza kubafasha. Tubamenyeshe ko Rugezi ari agasagara kali mu karere ka Mutambara muri zone ya Fizi mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Izo mpunzi zikaba ari zahunze imishamirano yari hagati y'imigwi ibiri igwana mu misozi miremire ya Minembwe.
Kuri uyu wa kane itariki zibiri ukuzi kwa cenda akarere k'ubuvuzi ka Uvira karonse byongera umwuka ku barwaye COVID-19. Ibyo ni ingabirano y'ishyirahamwe AFPD ifashwe mu mugongo na guverinoma y'Abadage. Ibyo bikaba mu ntumbero kurwanya ikiza ruhonyanganda COVID-19 aho Uvira aho uwo mugera ubandanya wibonekeza. naho imiryango 82 yasubiye gukugwa ku rutonde rw'abapokera ukwezi kwa gatandatu no kwezi kw'indwi. Ibyo bikaba bibaye bushasha uku kwezi. Umunyamakuru wacu Samuel Nyukuri yagendeye iyo miryango aho biduze cyane bagatakambira ishyirahamwe HCR kubasubiza mu gateka kabo.
Twebwe dufite ikibazo kuba nyine twarabuze amazina, twaragiye abandi bageze ipokera je turagenda dushitsaga batubwira ko ata amazina tutari namwe, bamwe bakatubwira ko tutakoze na rusansuma kandi dufite ni fomu shyashya. Rero ibyo bintu byaratubwirageje cyane, baratubwira yuko bazotwandika ku maliste y'inga batwanditse rero kugegera isaha ntange turabona hati yaboneka inga z'imiryango mike cyane ibaho, abandi barababwira ati mwebwe ntimurimo. Ibyo rero byaratumye rero inkambi yose ikigira ingorane, nkatwebwe dufite abana b'abakobwa baciye bijukira mu ngeso y'ubusambanyi, abandi kwifata uko babona kurara mu bubare bagataha saa tano z'ijoro kugira baronke nange amahera 200 yo kugura indaza. Rero turasaba hasere itubwire yuko ajya amazina hari ahandi hantu bafite ibibanza bayabika cyangwa badukuye mu maboko yabo.
Umutumba wa Lweba ugiye kuronga ikigwati kigezweho mu minsi iri imbere. Amaparisere 58 zahawe abanyagihugu bongaho n'ishyirahamwe EBAM kugira ngo iyo miryango yubake amazu y'ibigwati. Turangize ano makuru yacu nayavugwa ngaho nyene muri Fizi aho ishyirahamwe Caritas rifashwe mu mugongo n'igihugu cya Canada kuri uyu wa kabiri tariki 31 ukwezi kw'umunani. Yaratunganije iforomasiyo y'amashyirahamwe ahurikiye hamwe ku kungene buhinyanyura amabwiriza y'imibano ngaho mu karere ka Fizi. Ni inkuru ya Jonathan Isaya.
Ishyirahamwe Caritas rifatanije n'andi mashyirahamwe yita igitsina gore akorera muri Kofa mu mugambi wo kwigisha abakobwa no kubategurira kazoza, byarateguye inyigisho mu ntumbero yo gusinya amakontra. Inyungu yo gusinya kontra ni ku banywanyi bo mu bakongomani no ku mpunzi z'abarundi n'abaserukira abandi mu kibano. Abantu batandukanye nibo basinye nk'abaserukira amashengero mu ikambi no hanze y'ikambi, abajejwe umutekano mu gipolisi, ubuserukira site ya Rusenda n'ababiri baserukira urwaruka. Twamenyesha ko abarongoye Caritas Goma bavuye Canada barindiriye kuri uyu wa gatanu mu Rusenda kugira biheze icyo gikorwa cyo gusinya amakontra.
Ino nga harusozereye kino kiganiro cyacu ya Uganda bashimiye mwebwe mwese muduteze yombi ikiganiro cyateguwe na Jehu Hassan Shaban fashijwe na Marisha Karinina hazwe na mugiraho muba kane mubahwe na gahwa.